или Нижби де Америка. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse shuti mwese muduteza amatwi muri gitondo ku munsi wa gatanu tariki 2 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe nanje Fidenio Ngabo nije nteramije ibiganiro vyo muri aka kanya. Bamwe mu baganga bo mu Burundi bariyunze mu gushinga ikigo kizoza kirapima indwara ya kanseri mu buhinga utahahora.
Kandi ikigo cacu kizanye ubundi buhinga utari wasanze kuko twebwe dusanzwe dukorana na Université de Lille mu Bufaransa. Igihe tugize ikibazo icyo tudashoboye cya tukirungika mu Bufaransa.
Uyu ni muganga Jean Marie Harimenshi arongoye ikigo gishasha kizopima indwara za kanseri mu Burundi. Leta y'u Rwanda ivuga ko itigeze ifunga umupaka hagati ya Gisenyi na Goma kubera ikiza cya Ebola. Imbere yuko dushika kuri aya makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikize amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyisi.
Urakoze Fidele, tuyahere kuri ico kiza cha Ebola nyene. Ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu funyafunyo y'Icyongereza cyashikirije jo ku munsi wa kane ko abakozi bacyo 12 barungitswe igoma muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gufasha guhangana n'ico kiza cya Ebola. Icyo kigo cyatangaje ko gishobora kuzorungika abandi bakozi bacyo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo ahazogaragara ko hari umutekano. Umuyobozi w'ico kigo Dr. Robert Redfield yashikirije jo ku munsi wa kane mu butumwa bwiwe bwa Twitter ko intambara zahagaritse utwigoro tw'abajejwe mu magara y'abantu guhangana n'ico kiza. Ico kigo cyashikirije kandi ko kiriko kirakorana n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu kugira barabe ko umutekano ukwiye babone kurungika abandi bakozi ba Amerika mu by'amagara y'abantu mu bice biri nyuma y'igisagara cya Goma. Perezida wa Mozambique hamwe n'umukuru w'umuhari Renamo utavuga rumwe n'ubutegetsi barasinye amasezerano y'amahoro ijo ku munsi wa kane. Amasezerano arangiza imyaka y'intambara izo mpande zibiri zare zimazemo. Ayo masezerano y'amahoro arangije ubwicanyi muri ico gihugu inyuma yo kuronka intahe yo kwikukira ku bukoloni bwa Portugal. Umuhari Renamo warwanye intambara na leta ya Mozambique, intambara yahitanye abanyagihugu barenga umuriyoni imbere y'uko amasezerano y'amahoro aterwa ku mukono mu 1992. Kuva muri uwo mwaka Renamo waritavye amatora yatunganijwe muri ico gihugu, ariko uwo mugambwe wagumanye ibirwanisho rimwe na rimwe habaye ukudahuza muri politike bagaca bikora kuri ibyo birwanisho vyabo. Umunyamerika yiyunze n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu muri Siriya mu 2014 mu nyuma afatirwayo mu ntango z'uyu mwaka yaratahukanywe muri leta zunzu muri leta yiwe yo ya Texas ahagiye gushirwa imbere y'ubutungane kubwo kwifatanya n'iterabwoba. Ibyo byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane ejo ku munsi wa kane. Amakuru atangwa n'abacamanza avuga ko Omer Kuzu yavukiye i Dallas yahawe imyimenyerezo yo gukoresha inkoho muri Iraq mu nyuma ja muri Siriya aho yarihwa amadolari 125 ku kwezi asanura ivyuma byo gutumatumanako amakuru vy'abarwanyi w'umuhari wa leta ya Kiyisilamu. Kuzu w'imyaka 23 abaye umunyamerika agira 6 akurikiranywe n'ubutungane bwa Amerika kukuba yariyunze n'imihari y'iterabwoba. Muri Arabia Saudite ico gihugu kigiye kurekurira abakenyezi gufata ingendo mu mahanga batabanje guhabwa uruhusha n'abagabo. vyashikirijwe na leta ejo ku munsi wa kane ingingo igiye kuzorangiza umugenzo watumye ubwo bwami bunebagurwa n'amakungu kandi abakenyezi bamwe bari batanguye kubuhunga barondera ahari umwidegemvyo iryo hinduka rikwiye itegeko ryafata abakenyezi bakuze nk'abana mu guha ubutegetsi umugabo canke se uwo mugore ndetse nuwo bavukana w'igitsina gabo gufata ingingo kuri bo iyo ngingo kandi ifashwe inyuma y'imyaka abaharanira agateka ka muntu basaba kuwo mugenzi ufutwa n'inyuma kandi yaho bigaragaye ko abagore bariko baragerageza guhunga abagabo babo naho hari n'iyindi ngingo yari yafashwe mu mwaka uheze yemerera abagore b'igitsina yemerera igitsina gore muri Arabia Saudite gutwara imodokari. Leta ya Somalia yatangaje ku mukuru w'igisagara cha Mogadisho Abdirahman Omar Osman yitavye Imana inyuma yuko akomeretse bikomeye mu gitero umuhari w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab wakoze mu biro vyiwe mu ndwi iheze. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Somalia yatangaje ko Abdirahman Omar Osman yitavye Imana ejo kuwa kane muri Katari aho yari yatwawe n'indege kugira avurwe inyuma y'igitero cyakozwe mu biro vyiwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kw'indwi. Umurwi wa Al-Shabab n'abategetsi ba leta ya Somalia batangaje ko umwiyahuzi w'umugore ariwe yakoze iryo bara.
Urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Izwi d'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho bamwe mu baganga mu Burundi biyunze mu gushinga ikigo kizoza kirapima indwara ya kanseri mu buhinga butahora. Ni mu gihe icyari kihasanzwe ku bitaro vy'umwami Kared vyo mu Kamenge abarwayi bacidogera ko gitanga inyishu gitevye. Inkuru yateguwe n'Izwi ry'Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi mushikizwa na Desire Hatungimana.
Kuri uwa kane niho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwoguruye ikigo kizopima indwara za kanseri. Muganga Jean-Marie Harimenshi akirongoye avuga ko kizanye ubuhinga bushasha buzokunganira icyari gisanzwe mu bitaro vya Wahaled.
Icya mbere kije gupima kanseri ikigo cyari cyasanzwe tuvuga ko cyari muri Université y'u Burundi muri hôpital ya Wahaled mugabo bari basanzwe bafite ingwane zitari nke ariko iki kigo kije gusahiriza icyo kigo cha muri hôpital ya Université y'u Burundi kandi iki kigo cyacu kizanye ubundi buhinga butari basanzwe kuko twebwe dusanzwe dukorana na Université de Lille mu Faransa. Igihe tugize ikibazo icyo tudashoboye cyangwa tukirungika mu Faransa kugira abadufashe gutora inyishu.
Umwunganizi mushikiranganje bw'amagara y'abantu arashima ko biyumviriye gushinga icyo kigo. Muganga Jostrine Sanzerugeze avuga kandi ko bazoshigikira mu kwigisha abaganga ku buryo bwo kunayivura.
Bazoheza rero bafashanye icyo kigo cyari kiri mu bitaro bya Wahaled ariko cyari gifite ubushobozi buke bwo gupima ivyo iki kigo gishoboye. Bazoheza bafashanye hariho rero no kwigisha abaganga bifuza kwigi byanye no kupima kanseri nyabiga kubijanye no kuyivura. Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu turiko turarondera abifuza mu baganga bariko baraheza muri no myaka kugira ngo baje kunonosora ibyo vyigwa tube dufise rero abashobora gupima n'abashobora kuvura.
Amakuru isoko ryacu rikura mu baganga nuko abagwayi bahora barinda kurindirizwa umwanya muremure inyishu ziva mu bipimo vya kanseri bamwe zikanabashikira bamaze kwitaba Imana. Afise amikoro nabo bagaca basimba mu bihugu bifise ubwo buryo bwo gupima bukwiye. Uyu munyagihugu arashima umuzo w'iki kigo.
Ahuguruye ikigo nk'ico turashima cyane kuko n'abarundi basanzwe bafise amikoro make nk'umuntu yagwaye iyo ngwara rero bica bigorana ingene afata ama déplacement aja hanze agirane. Nubwo mwumva ngo ni hatoya mu Rwanda si hafi kuko n'amafaranga bakoresha si n'amarundi n'amafaranga yahariye kandi afite agaciro. Rero ucusanga bitwara uburyo bwinshi cyane n'umurundi mu nyagihugu murundi atarafise uburyo bwari busanzwe ari bukeye cyane. Rero twavuga ko tuvyakiriye neza cyane ahubwo ibigo nk'ibyo bisanzwe bivura indwara nk'izo zirinda kuvurirwa hanze. kugwizwa mu Burundi kugira ngo umunyagihugu mu Burundi ntabananya vunika.
Urongoye iki kigo kigiye kuzakira pima kansere muganga Jean Marie Harimenshi avuga ko bazokorana n'ibitaro byo mu gihugu hamwe n'ivyo hanze kugira abagwayi bashobore gushikira abavuzi vuba.
Dukorana n'ibitaro binga mu gihugu cyose. Gupima ni kintu gikomeye. Kugira umugwayi amenye akagwa kansere. Cyo dukorana n'abandi baganga bari ngaha, hari abaganga bahera kuza bavyinonose cyo gutanga imiti, turakorana. Ariko nashaka kubasigura yuko sabagwayi wose afite kansere akeneye imiti. Hari umugwayi afite kansere akeneye gusa ko bamubaga, nayo abaganga babaga i Bujumbura barahari no mu Burundi hose barahari. Hariho abagwayi afite kanseri bakeneye imiti ikomeye yibita chimiotherapy iyo tudafise mu Burundi. Hariho muri ibihugu duhana imbibi hariho bayifise, turabarungikayo bakagenda.
Ikigo kizopima indwara ya kanseri kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza kivuga ko citunganije mu bikoresho, kikaba cyatangwe gupima icese kuva kuri uyu wa kane.
Kubatumviriza muri uyu mwanya izi nkuru zibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yaburije abamenyesha makuru bacu kurondera no kudushikiriza makuru. Ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umumenyesha makuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera.
Banywanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda leta ivuga ko itigeze ifunga umupaka hagati ya Gisenyi na Goma kubera ikiza cha Ebola, ariko mu kiganiro umushikiranganje w'amagara y'abantu yahaye itangazamakuru ejo ku mugoroba, Dr Diane Gashumba yasavye abanyarwanda kwirinda kuja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe cyose iyo ndwara itararangira. Asumta Kaboyi yaduteguriye iyi nkuru.
Uretse guhakana gufunga umupaka, ministre w'ubuzima yavuze ko nta Ebola irangwa ku butaka bw'u Rwanda, avuga ko nta muntu n'umwe urapimwa mu Rwanda ngo agaragaze ko yanduye Ebola. Mu kiganiro ministre w'ubuzima amaze guhitangaza amakuru ari kumwe n'umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, abayobozi bombi bongeye gusobanura ko nta mupaka ufunze hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Nta mupaka ufunze rero, niba byumvikanye nabi guhera mu gitondo uyu munsi nabi mudufashe mutanga amakuru y'ukuri ayo tubahaye umunsi ne y'ukuri. Ikindi kandi nuko kugira ngo umupaka ufungwe hari urwego rubyandika rukabisinyira, urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rukavuga ngo uyu munsi umupaka urafunze guhera isaha iyi n'iyi kugera iyi. Mwagiye mubibona hari igihe imipaka bafungaga amasaha, noneho bigezaho kuvuga ngo igihugu gifashe icyemezo cyo gufunga umupaka ntabwo ari ukuvuga ko byatangazwa, hari urwego rwabitangaza.
Nta mupaka wigeze ufungwa uyu munsi. Rero tuzakomeza dukorana kugira ngo turebe ukuntu iki cyorezo twagikumira. Ubu rero icyo twifuza ni uko mwebwe nk'abanyamakuru mwadufasha.
Nubwo byasobanuwe ko nta mupaka ufunze, imvugo za minisitiri w'ubuzima zirasa n'iziburira abaturage kwirinda urujya n'uruza bava cyangwa bajya muri Congo.
Icyo tumaze iminsi twigisha abanyarwanda kuva mu minsi 10-15 ishize habonetse umupasiteri wanduye indwara kandi agahita apfa, n'ukongera kubwira abanyarwanda ngo nyaboneka ko mwumvise ko hari ahantu hari icyorezo mwahagaritse kujyayo. Iyo bakubwiye ngo ahantu hari intambara ntabwo ujya kujya gushaka intambara, ukwiye no kubyirinda, ushobora kubyirinda. Cyane cyane ko noneho ntabwo ari wowe ushyize mu kaga ubuzima bwawe wenyine, ubushyize mu kaga ubuzima bwa busanga, kuko indwara irandura. Tukanabwiye abanyarwanda ngo nyaboneka wicumbikire umuntu uturutse mu gace karimo icyorezo ubizi. Niba se unamucumbikiye mu rugo rwawe akagira ikimenyetso wibyihererana, baba ndi bajyagayo agiye gucuruza urukweto rumwe, nabihagarike tubanze turebe aho icyorezo kigana, urwo rukweto azarucuruze mu Rwanda arurangura ahandi wa undi wajyaga yagiye gusura abavandimwe abihagarike.
Imipaka ibiri ihuza umujyi wa Rubavu y'u Rwanda na Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irangwa n'urujya n'uruza rwa buri munsi, ndetse hakaba n'abaturage badashobora kurara batambutse. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda iravuga ko yashyizeho ibikoresho bipima buri muntu wese winjiye mu Rwanda. Minisitiri w'ubuzima akaburira umuntu wese uzaca atemewe ko azahanwa by'intangarugero.
Abanyura mu Rinyapanya iyo umuntu banamutekereje guhungabanya umutekano w'igihugu, ikimubahura kizi nawe ni ibihano byihanukiriye, kuko ubusugire bw'igihugu ni ikintu twese tugomba guharanira. Ntabwo unyura mu Rinyapanya ubu ngubu tuvuga ngo yaba yagiye gucuza ka forode gusa noneho araza gukekwaho ko yagiye kuzana icyo, ni ukuvuga rwose araza kubihanirwa bikurikije amategeko agenga igihugu cyacu, kandi ni ibihano byihanukiriye kujenjuka kuza kubamo. Ntabwo biri bwitwe magendo gusa, haba ku Munyarwanda haba no ku wundi utari Umunyarwanda wagerageza kwinjira, icyo cyahabwo kirahanwa n'amategeko.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS rivuga ko ibihe bitaragera ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigirwa inama yo gufunga imipaka ibihuza, nubwo amakuru akomeza kwemeza ko Ebola igenda isatira umujyi wa Goma wegeranye n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo ivuga ko ikomeje imyiteguro, aho abantu bagera ku 300 bamaze gukingirwa indwara ya Ebola, ndetse mu karere ka Rubavu bakaba barahashyize ikigo cya kwakira umuntu wese wakekwaho iyo ndwara. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tukiri mu Rwanda, abakorera ihuye mu ntara yo mu bumanuko bw'igihugu basubiye kugira icyizere cyuko igisagara cyabo kigiye gusubira gutera imbere inyuma yaho Leta y'u Rwanda yemeje ko ibigo bya Leta bimwe bimwe bitegerezwa gusubirayo. Mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yagendeye huye.
Ni saa sita z'amanywa turi mu mujyi wa Huye wahoze witwa Butare mu majyepfo y'u Rwanda hazwi nko mu Cyarabu. Urujya n'uruza bigaragara ko rwagabanutse ukurikije n'uko byari bimeze mu bihe byo hambere. Byose bishingira ku mavugurura ya hato na hato mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu hari bimwe mu bigo bya Leta byahoze muri uyu mujyi byari byarimuriwe mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, bituma ubukungu bw'umujyi wa Huye burushaho kuzahara. Nyuma y'amajwi menshi atakamba kuri uyu wa mbere, inama y'abaminisitiri yateranye yemeje ko ibyo bigo n'amashami ya bimwe bigomba kuva mu mujyi wa Kigali bikajya mu mujyi yunganira umurwa mukuru. Byinshi bizasubira mu mujyi wa Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ambasaderi Claver Gatete, ministre w'ibikorwa remezo, aragaruka kuri bimwe muri ibyo bigo bizajya Butare.
Cyane cyane cy'ubushakashatsi, kuko ahangaha hazaguma ari headquarters, ariko hari abantu bakeya, ariko abenshi bakora ubushakashatsi bazaba ari muri Huye. Hari n'ikigo cy'ururimi n'umuco nayo kizajya Huye hamwe na kiriya cya Mize ubwo headquarters, kuko nk'uko mubizi Museum hariya niyo shusho y'igihugu.
Ni inkuru nziza ku bakorera muri Huye bari bamaze iminsi bari mu bwigunge. Umusaza Jean Marie Vianney Munana ari muri abo.
Leta yararebye itekereza neza iti mu majyepfo urabona ko haratera imbere, natwe tuhateza imbere. Ubwo ni ingufu twongereye y'abantu bazaza kuhakora bagahembwa bakajya mu masoko bakaduhahira.
Umusaza Munana aratubwira uko byari byifashe nyuma y'umwanzuro wo gufunga zimwe mu nyubako bagategekwa kubaka amagorofa, nabyo bikananirana kuba atari bake.
Ibya mbere byo byaragahomera muntu wagira ngo ni umuntu wateye umujyi wa Butare udashaka gutera imbere, baraza bahita bafunga amazu yose kandi bagira itegeko ngo ubake etaje nta mutungo ntacyo. Nibarebye uko abantu bahagaze, nibarebye iki
Hashize iminsi mike ubutegetsi bwemereye abakorera mu mujyi wa Huye kuvugurura kuko iby'amagorofa byo byasaga n'ibyanze, kandi ukinjira muri uyu mujyi ahenshi bigaragara ko amatongo yagabanutse. Ubu benshi basize inyubako amarange. Bwana Polenya Amerika n'urubyiruko mu mujyi wa Huye, nyuma yo gusigwa amarange kwa hoteli Foko yasaga n'iyahindutse itongo mu yandi. Nyaminika afite alimentation arakorera muri kimwe mu byumba byayo. Reka dutembereze
hano no dutegurira amafunguro.
Muri gukorera muri hoteli Foko kuba bari barayifunze ntago byagabanije abakiriya?
Byarabagabanyije ko ni hahandi haba hari bagiranye umutwe w'abantu ko abantu hatangirwa serivisi byanze bikunze. Nanone kandi umuntu aba yarabonye ahandi agurira, ariko urafungura ukabinteresa kuri produfite maze ukizera ko bazasa.
Zimwe muri hoteli zagumye kwihangana ntizifunga imiryango kubera kubura bazigana. Kuri inshuro ziteguye kubona bazigana ku mubare munini. Bwana Patrick Bonke ni umuyobozi wungirije wa hoteli Credo muri Huye.
Niba mbere Nirida yarabaga hano saba kozi gusa, hari n'abaza bagendereye Nirida. Icyo gihe natwe tubaprofitiramo kubera kuko bazanye nako bakenera kuryama. Ibyo ngibyo ntibyari bikibaho. Tuvuge niba twaragiraga 90% bimaze kugenda twari dusigaye kuri 60%. Urabyumvamo ko byanga gukunda hari icyo twari twarahombyemo. Nyuma yo kugaruka rero ya 90%, turumva ko tugiye kongera kwisubirana noneho.
Mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya Amerika bwana Frodis Misago, perezida w'urugaga rw'abikorera Huye, yavuze ko uyu mwanzuro wa guverinoma uzabafasha kurushaho gutera imbere. Bwana Misago akagira icyo asaba abikorera bagenzi be.
Abantu bikoreye icyo basabwa no kongera uburyo bwo gutanga service. No gutanga service bakareba na opportunity y'ibintu bikenewe muri ako karere.
Si abacuruzi gusa bagaragaza icyizere ku kuba Butare yakongera kuzahuka. Aba bafundi twabasanze barambura hoteli Foko.
Ndaje nsanga muri kurambura inzugi no kubera iki?
Iyi hoteli Foko igiye kongera ikora. Turashaka kugira ngo tuyikorere isuku mu imbere, hoteli yongere ikore. Umujyi wacu ushobora kujya kurushaho.
Gusa iyo witegereje mu mujyi wa Huye na n'ubu haracyari ahagaragara amatongo cyane ahazwi nk'icyarabu. Amakuru twahawe n'uko hari n'abananiwe kuzamura amagorofa nyuma yo gusenya izari zihagaze, ariko hari n'abari gusanasana ngo barebe ko bagendana n'abandi mu iterambere. Mu biganiro byacu twabagejejeho mu bihe bitandukanye twababwiraga ko hari abo byananiye bagahitamo kwimura ibikorwa byabo mu yindi mijyi cyane mu murwa mukuru. Kuri iki cyemezo cya guverinoma hari n'abirinze kugira icyo batangaza bakigaragaza kango n'umwe bavuga ko bazabibara babibonye, abandi bakavuga ko izi mpinduka za hato na hato zirushaho kudindiza iterambere.
Mbabazwa cyane cyane nibaza impamvu ituma mu myaka itarenze n'irindwi abantu bajyana ibigo i Kigali bakubaka ibikorwa remezo byo basaba bakoraga no hari ahantu hubatse ubu bakaba bagiye gusenya bagaruka i Huye. Tukibaza ko bavuga abantu batekereza igihugu ni bantu ki bashobora kuba bahora baheza mukino afite mu gihirahira ibigo bya leta. Ibi tubifata nk'igihombo nk'abaturage, tubifata nk'akajagari gahombya n'undi umutungo n'imari by'igihugu cy'u Rwanda. Aba bakwiye kwisubira bakareba ngo ibintu bimaze imyaka 40 tubyimuri iki.
Mu bihe byo hambere byajyaga bivuga ko umujyi wa Butarugwa mu ntege umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere, ahandi hashyizwe amashami n'ibigo bya leta bivuye i Kigali. Ni mu mujyi wa Muhanga hashyizwemo ikigo cy'amahugurwa n'imicungire y'abakozi n'umutungo n'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative. Musanze hazaba komisiyo y'itorero, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, komisiyo y'igihugu yo gusezerera abasirikare no kubasubiza mu buzima busanzwe n'ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Rusizi hazajya ishami rya kaminuza y'u Rwanda, naho Karongi hashyirwa ikigo cy'igihugu gishinzwe ingororamuco, naho mu karere ka Ngororero hajya ikigo gishinzwe amashyamba. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umushikiranganji w'igihugu cya Uganda jejwe ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko Kirunda Kive Jinja yavuze ko kuba za leta zobangamira abanyagihugu gutembera mu karere biciye kubiri n'imigambi abayobozi b'ibihugu bemeranije. Yabivuze mu birori byo gutanguza isiganwa ry'amakinga rigiye kumara iminsi 50 rizozunguruka ako karere kose. Inkuru y'Idonido tuyibaze Ignatius Bahizi, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Abasore n'inkumi basaga 10 nibo batangiye urwo rugendo batwara amagare ruzamara iminsi 50 bazenguruka ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba, uretse igihugu cya Sudani y'Epfo nicyo batazageramo. Barimo kugenda bamanitse amabendera y'ibihugu byabo bamamaza ubutumwa bwo gukomeza ubwiyunge hagati y'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba, banaganira n'abo bahura nabo bose mu nzira kubakangurira kubifashe kuri ubwo bwiyunge. Chris Rusagara numwe mu batangiye urugendo nubwo ari umunyayuganda yari yambaye umupira uriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda avuga ko yabonye abanyarwanda batitabiriye iki gikorwa bityo agahitamo kubafatira ibendera ngo kubera yuko yiyumvamo ubunyarwanda kuko umwe mu babyeyi be akomoka mu Rwanda yambwiye inzira bagiye gucamo
kuva muri Uganda Uganda Kenya tugende muri Tanzania Burundi Rwanda kumera muri Rwanda kujya muri Kabare turagaruka hano.
Ministro Uganda ushinzwe ibijyanye na Afurika y'Uburasirazuba Kirunda Kivejinja niwe watangije uru rugendo avuga ko abaturi ibihugu byose bagomba gushira imbere ubwiyunge kubera inyungu z'umutekano ubukungu hamwe n'ibindi basangiye kandi yuko abantu badashaka ubwiyunge muri ibi bihe tugezemo bazarimbuka. Yanunyeho ko gufunga imipaka kugira ngo abanyafurika batagenderana ari ikintu cy'ubukorone.
Yes, we don't want to be just an organization.
Ati Afurika y'Uburasirazuba ntabwo ari urubuga rw'abategetsi bahuriramo kugira ngo bajye imigambi y'ukuntu bategeka. Ni uburyo twashyiriyeho abaturage basanzwe kugira ngo bagenderane, bahahirane kandi bafatanye mu buryo bashaka bwose. Urugero, niba uri umunyayuganda cyangwa uri umunyarwanda ushaka umugeni hakurya y'umupaka, ni kuki ubutegetsi bugomba kubigiramo uruhare? Uyu muryango washyizweho mu rwego rwo kubohoza abaturage ubakura mu mapingu y'ubutegetsi. Ibyo byari ibintu by'abakoroni kuko na nibo bashyizeho imipaka. Bwana Kivejinja yanakomoje ku mubano mubi uri hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda avuga ku mipaka itandukanye ikora ijoro n'amanywa kugira ngo borohereze abaturanyi b'ibi bihugu byose bya Afurika y'Uburasirazuba. Aturetse umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda wafunzwe avuga ko n'abavuka mu ndimwe bagera igihe bagatongana bakongera bagasubirana. Nibityo ko n'ikibazo kiri hagati ya Uganda n'u Rwanda ariko kimeze ko buhoro buhoro kizakemurwa. Buri gihugu cyagombaga guhagararirwa n'abantu babiri muri iki gikorwa nubwo abanyonzi kuva mu gihugu cy'u Burundi batari bagageze ku kibuga aho igikorwa cyatangiriye. Uwungirije ambasaderi w'u Burundi muri Uganda bwana Kabaye Anise yabwije Ijwi rya Amerika yuko n'abandi Barundi baziyunga kuri iyi kipe igeze i Burundi.
Nguje information fise hari abarundi ngahabe abashitano i Kampala. Uretse abashitano i Kampala hari nabandi bazosanga mu gihugu bazogitabira. Nibaza ko iyo umuntu avuga integration cyerekana ko ari uburyo bwo guhuza ari bibazo ari n'ibyiza ibihugu bifise n'uko kwishyira hamwe bakumva ko ari bamwe. Iyi exercise bagiye gukora izotuma bose biyumva namwe bigatuma rero ya integration barondera bashikako kuko niba naho byaba byakozwe n'abantu bikorera ku giti cyabo amareta arabashigikiye.
Ukurikije bwana Rubega Emmanuel umwe mu banyayuganda batangije iki gikorwa iba inshuro ya kane ibi bitegurwa kandi akaba barabitekereje mbere yo kubona umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba waragaragaraga nk'aho ari ahantu abategetsi b'ibihugu bahuriraga gusangira icyayi hanyuma bakaje imigambi y'ikuntu bagundira ubutegetsi. Ngakaba rero barashatse kugira ngo bakangurire abaturage bamenye ko ubwiyunge ari ubwabo atari ubw'abategetsi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ahaniyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.